Timoteo wa kabiri kigabane cya kabiri. Weho mwana wanje ugirira ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu kandi byo nyumva mu maso y'ivyabo na byinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi ufatanye nanje kwihangana imibabaro nkuko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azohimbara umwandikiye ubusoda kandi iyo umuntu arushanywa ntahabwa igitsibo kiretse arushanijwe nk'uko vyagezwe umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku vyeze menye ivyo mvuze ko umwami wacu azoguha ubwenge muri vyose wame wibuka Yesu Kristo yadutse mu bapfuye yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga ubwo mbabarizwamo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe nicyo gituma nihanganira byose kubwo abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe namba twihangana tuzokwimikanwa nawe namba waramwihakanye nawe azokwihakana naho tutoba bizigirwa uhora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika wamubibutsa ibyo ubiyanikiriza mu maso y'Imana ntibarwanira amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha bumva wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama umukozi atarinda guteterwa aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri ariko ibihumanya by'amajambo y'ubusubizi bukire kuko abivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana kandi ijambo ryabo rizorandagurana nk'igisebe gishikurana kidakira muri abo umwe nihume nayo na Fileto kuko bazimiye bakava mu by'ukuri bavuga ngo kuzuka kwarahejeje kubaho bagahindura ukwizera kwa bamwe ariko ibuye ry'umushinge w'Imana wo kubaka ko rirakomeye ryanditswe kuri iki kimenyetso ngo Uhoraho araza biwe kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwe ibikoresho by'ivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa ariko bamwe n'ivy'ibiti n'ivy'ibumba kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro ibindi babikoresha ibiteye isoni umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa cy'icubahiro cyejejwe kigiriranye n'iki kimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose ariko kwifuza ko ubusore guhunge maze ukurikira ukugororoka ukwizera urukundo n'amahoro ufatanye n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye ariko ibihari by'ubupfu n'ibyo butunga ntukavyemere uzi yuko bivyara impari z'ubupfu kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana ariko akwiye kugira ineza kuri bose no ku buryo bwo kwigisha no kwihangana no guhanurisha urwaneza abamuhariza ngo kumure bishobotse Imana ibahe kwihana ngo bamenye iby'ukuri bagaruke mu bwitonzi bave mu mutego wa wa mugarariji yabafashe ngo bakore ibyo agomba.